nkuko muheje kubivuga hariho ibisagara bikomakomeye bitatu bishika bahari indiano tugomba gufata mu misiri ya vuba cyane. Ibyo rero byavuye ku nteguro twari twateguye y'ibitero twagize mu birindiro by'abaterabwoba Al-Shabaab, hanyuma ibyo bikaba byari mu ntumbero y'icyo gitero twise operation y'ibahari ya Indiano. Kuvuga rero yuko ari uko umukuru wa Al-Shabaab yoba yapfuye, ibyo nibyo, ariko nuko byari bisanzwe mu nteguro, kuko nawe nyine yaguye muri iyo nteguro twari twateguye. Hanyuma ikindi nacyo nuko nkuko musanzwe mubizi hariho ingingo yishyira hamwe y'ubumwe bw'isi yose mu Gifaransa, resolution 2124 ya konseye y'inama nkuru ijejwe umutekano ku isi iha uburenganzira ingabo za misome kugira ibitero aho Al-Shabaab bose bagifise nguvu. Hanyuma murazi ko iyo ngingo nyine yishyira hamwe y'inama nkuru ijejwe umutekano ku isi yongereje ingabo za misome gushika ku 2022 126. Ibyo byose rero biri mu bintu biha ingufu ingabo za misome kugira dushobore gutegura no gukora ibitero aho hose Al-Shabaab ari. Ibyo bisagara bitatu birakomeye cyane kuko nibyo Al-Shabaab akoresha mu kwinjiza ibigwanisho, kwinjiza amasasu, eka mbere n'ukwinjiza abagwanyi bashasha b'abanyamahanga.
Iyo ni inkuru ihambaye cyane rwose, ariko muri iki gihe muri ko munatangaza iyo nkuru hari amakuru yatangajwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe gukurikirana hagati y'akazi na muntu Human Rights Watch. Inkuru iteye agahinda ivuga ko abasirikare b'ishyirahamwe ya Afrika bacungira umutekano mu gihugu cya Somalia bafata abakobwa b'abanyasomalia ku nguvu eka bakabahendesha n'imfashanyo zijejwe imbabare. Ayo makuru muyavuga kwiye?
Ego, murakoze cyane. Iyo raporo ya Human Rights Watch nashwibwe twarayibonye kandi yaratubabaje cyane kuko mu bisanzwe iri ni ishyirahamwe rihambaye cyane ryategetswa gushyikiriza inkuru babanje gutohoza hanyuma bakerekana n'ibyemeza ko iyo nkuru batanze ariyo. Kubona rero bandika ibitiriye ko hariho abasoda ba misombe bakugura abapfasoni n'abigeme, ibi bintu nagomba mbanze ndabamenyeshe ko atari byo, kuko aho aya makambi bavuga byabereyemo aha muri Mogadisho ni kambi isanzwe ibamo imbere n'ayandi mashyirahamwe mpuzamakungu. Hanyuma ibikorwa byiza cyane twakorera nko kuvura abasomaliya barwaye, ariko icyo kintu cyo kuvuga ko ingabo za misombe zifata abakenyezi n'abakobwa ku nguvu banditse, nagomba mbanze nabamenyeshe ko twebwe mu mategeko dutanga mbere y'uko haba n'ibitero cyangwa mu buzima bwa misi yose bw'ingabo za misome harimo amabwiriza n'amategeko dutanga ajejwe kubahiriza agateka ka munsi.
Ayo mategeko n'ayo mabwirizwa ashobora kuba atubashwe nk'uko babivuga mu Kirundi nta mwonga ubura isato ibidahizwe, kandi nk'uko bavuga mu Kirundi nta mwotsi uboneka inzu itarikoresha. Nashaka mutubwire mu majambo make ingingo mumaze gufata nyuma yaho iyo raporo isohokeye kugira ngo n'amakuru nk'ayo ntazosubire gutangazwa, kugira ngo n'ivyaha nk'ivyo ntibizosubire kwikekwa mu basirikare b'ishirahamwe Amisome.
Ingingo twafashe nuko twarashizeho umugwi ujejwe kurikirana no kutohoza ibijanye n'iyi raporo, kandi uyo mugwi uzoba ugizwe n'ingabo za Insorme mbere na Somalia. Kwa murazi ko twebwe turita hakugira dufashe leta ya Somalia, tugomba rero gushiraho umugwi udimwo n'abasomalia ugizwe harimo abaserukira leta ya Somalia, abaserukira igisada cha Somalia, itohoza inzego zitohoza za Somalia no mu gipolisi, kugira dushobore gutohoza neza ibivyanditswe muri raporo mbere tuzoshira habona co muzobafiseko, kugira abazofatwa bazobahanwe, kuko turazi neza ko ari kitegerezwa kubahiriza na cane cane mu ntumbero yo gutegura neza kazoza keza kikigu ca Somalia na cane cane mu kubahiriza agateka kazina muntu.
Murashaka kutubwira mu majambo make cane gose ibihano bizohabwa abantu bazoba bagiriwe n'ivyo vya
no chamvuga ibihano, kuko igihano cemezwa n'ingingo n'ingene ubucamanza bwafashe ingingo ine n'uburemere ikosa aba bakoze mu gihe ashoboye kwagigwa n'icyaha n'ubuguri, nibashira habona neza ukabyerekana neza niho izo ngingo zishobora kuzofatwa. Ubu rero tino chamvuga ibihano bazofatigwa kandi batarashobora kubishyira habona neza.
Lieutenant General Silas Ntirugurirwa, umukuru w'inteko z'ishyirahamwe rya Afrika AMISOM mu gihugu cya Somalia, murakoze cyane ku kanya maduhaye.
Murakoze.